mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumera Joe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Mukuru wa Ubutumwa Burundi yitabye ubutumire bwa mugenzi we w'igihugu cya Tanzania yamusabye ko yogendera icyo gihugu kugira ngo baganire imigenderanire hagati y'ibihugu byacu.
Namuvugize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karegwandenza ko avuga ku rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza arimo mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru turayigaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze makuru tubafitiye muri uno mwanya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uno munsi yabonanye na mugenzi we w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli mu nama yabereye muri district ya Ngara iri ku rubibe igihugu cya Tanzania gihana n'igihugu cy'u Burundi. Bayaze ku bibazo bitari bike birimo imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi, bongera baratera kamo impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania gutahuka nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karegwandenza ko abibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umugambi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye ubutumire bwa mugenzi we w'igihugu cya Tanzania yamusabye ko yogendera icyo gihugu kugira ngo baganire imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ngenewe itsimbataza gufashanya bongere kandi baganire n'ibibazo bijyanye n'umuryango dusangiye wa Afurika y'ubuseruko.
Murashaka kutubwira icyo bapfunditse muri iyo nama?
Muri iyo nama bapfunditse ibintu byinshi. Bwa mbere hoho Perezida wa Tanzania yashimiye mugenzi w'u Burundi Jean-Claude Petero Nkurunziza ko yitabye ubutumire, aranamukeza ku ntambwe ateje ko u Burundi muri kino gihe haba mu by'ubutunzi, haba mu by'imibano, mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, aho mbere u Burundi abukeza kubona budatsimbataza amahoro mu Burundi gusa ariko bwitanga no kuyatsimbataza hirya no hino ku isi. Hanyuma rero baganiriye kandi kujyanye no gufashanya mu by'urudandazwa, aho igihugu cya Tanzania cyifuza yuko imigenderanire y'u Burundi atabera mu bijyanye n'urudandazwa rukomera cyane, mbere bagasaba ko indege zabo zokwemererwa gutangura kugwa mu kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura n'ibindi bibuga by'indege biri mu Burundi. Aho bavuga bati ni kimwe mbere bituma dutanga ubutumwa na twebwe ko twebwe turabizi ko mu Burundi hari amahoro atari ko indege zacu zije zikagwa mu Burundi. Ibyonye n'abandi bose bacabona, bamwe bavuga aya muhe bakavuga ko atamuhaye mu Burundi, bacabona yuko hariho amahoro mu Burundi. Ubwo rugendo kandi rwabaye akajyo ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi wo gutera kamo abarundi basigaye muri Tanzania no mu bindi bihugu, ko abashika 150,000 baramaze gutahuka mu Burundi. Abo basigaye n'icyubahiro Petero Nkurunziza yabateye akamo ati mutahuke mu Burundi mu gihugu cyanyu, musangire n'abarundi kivi cyo guteza imbere igihugu, mbere musangire n'umwimbu kuko intambwe urundi bumaze gutegereza no munsi namwe mwayigizemo uruhara. Ati nimureke kumva amabwire y'abahenda, umuhano n'umutekano yagarutse mu Burundi. Ati kandi mumenye yuko iyi Burundi atagize na kimwe kivyo gasumbira Burundi. Ati nawanga konkanye na gogo y'amahere ako kamo na Perezida wa Tanzania yagateye abo Barundi arabamenyesha ati jewe inkuru mfise uko nzi Burundi mu kino gihe nuko atakina kimwe cobuza abarundi gutaha. Mbere yavuniye n'urugohe ishyirahamwe muzana ku buhase arisaba ati nimushire imbere inyungu z'abarundi, nimushire imbere inyungu zo kurwanira akazi n'ibindi, atariko cyane cyane mwumve yuko abarundi ngo baruhurira bifuza gutaha bukaborohereza bagatahuka mu Burundi.
Iyo nama ibaye mu gihe kandi tuzi ko hariho amakuru avuga ko hashobora gutuma ko ibiganiro ibindi biganiro mu mpera z'uko kwezi byohuza abarundi. Tukaba tuzi ko gushika ubu hari ikibazo gihambaye cyane rwose leta y'u Burundi ikanabayigwanya cyangwa batavuga rumwe nayo ikintu batavuga cyo kimwe, cyane cyane abogiriwe hari muri icyo muri izo biganiro. Icyo kibazo hari aho boba bagiciye hirya no hino?
Ego ne nakubwiye ko bagariye ku bibazo byose bijyanye n'ubuzima bw'ibihugu byacu uko ari bibiri, bongera baganira no ku bijyanye n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Aha Perezida wa Tanzania n'icyubahiro Joseph John Pombe Magufuli aravuga ati amahoro mu Burundi niyaza n'amahoro muri Tanzania no mu karere. Ati akarere ntigashobora kugira amahoro mu gihe mu Burundi hatari amahoro. Ama rero baravuga bati kugira ngo kandi amahoro asasagare mu Burundi, amahoro hari kugira ngo asasagare kandi abeho butagisubira inyuma, ni uko abarundi baganira mugabo hose yagumagaruka ku cyiyumviro cy'uko atakwiye kwivanga mu bibazo by'u Burundi. Ati abarundi bategereza gufata ni uruhara nyamukuru n'ubwo barundi
bubaye bwa mbere perezida Pierre Nkurunziza arenganye imbibi z'u Burundi kuva aho ha kudeta iteshejwe mu 2015 iyo ngingo yo guhuja hanze y'igihugu ifite insiguro nk'imuri kige
ubwa mbere nakubwiye ko yitavye ubutumire bwa mugenzi guca Tanzania yarabimusabye aramutumira turipfuza yuko hoteliki y'igihugu cacu ukakigendera nkuko urugendo rwaheruka rwari rwageze mu gihugu cya Tanzania nawe yari yagendeye Burundi kwari gusubiriza mu ndimana y'icyo gihugu
mu gusozera Mushiana Jean-Claude Karerwa Perezida Pierre Nkurunziza azo kwitaba iyo nama ivyo biganiro vyimirije mu mpera zo kukwezi
ibiganiro n'ibitumirwamo Perezida Pierre Nkurunziza ibiganiro bitumirwamo leta y'u Burundi rero wari kumva ati mbega leta y'u Burundi igiye kwitaba ibyo biganiro nishimo yo ni ego cyane leta y'u Burundi nizokwigera iyongeshanya kwitaba ibiganiro bifasha kugira ngo igihugu kirangwe mu iteka n'itekane kugira ngo amahoro asasagare atimbatare mu Burundi mbere tubone nayo dusabukisha ko dushobore gufasha n'ibindi bihugu
Jean-Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi wa Presidency y'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanyuma duhaye
murakoze cyane no hanyuma n'imeze n'iki
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Ijwi ry'Amerika makuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'inyigisho mu Burundi igice ca gatatu c'inyigisho za kaminuza doktora mu rurimi rw'igifaransa catangujwe icese muri kaminuza y'u Burundi kuri wa kane izo nyigisho zitangujwe mu gihe igice ca kabiri maîtrise mu gifaransa zo zitaratangura umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yishikiye habereye ibirori byo gutanguza icese izo nyigisho
Mu myaka irenga 50 ibayeho nubwa mbere bikamenyeje mu Burundi ndetse mu Burundi bwose hagiye kuba nyigisho zishaka kutuza kaminuza ico bita doktora ku ruhande rw'abanyeshuri mu kaminuza ya Burundi akanyamuneza ni kose nimenye Desire asoshye abanyeshuri
kuri no munsi kiranezerwe cyane kubera kuri ico gice cya gatatu cya kaminuza kigiye kugurwa muri kaminuza ya cyo Burundi twiteze ko kizoza gihindura ibintu byinshi na cyane cyane mu kijanye n'ubumenyi abanyeshuri kare byahora bibagora benshi gushika hanze kwiga mugabo uye ko kizoba kiri muri kaminuza yacu y'u Burundi bizotworohera
izo nyigisho tekanije ko zitangura mu kwezi kw'icyenda hazoba hari ibisata bibiri icy'ubushakashatsi hamwe n'ikizijyanye n'imibano Juma Shaba n'umuyobozi w'igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza amenyesha ko imiryango yugururiwe abarundi bose ndetse n'abanyamahanga akongera akamenyesha ko izo nyigisho atavyo ku buntu bizobamwo bivanye n'ingene integuro shusha y'inyigisho za kaminuza zitekanijwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012 hatangura igice cya mbere cy'inyigisho za kaminuza icyo bita baccalauréat hagasubira cya kabiri cyitwa master kigakurikirwa n'icya nyuma aico cya doktora haraheze amezi arenga 5 igisata cy'inyigisho za master itangujwe icese muri kaminuza ya Burundi ariko gushika no mango inyigisho ziratangura kuva integuro shasha y'inyigisho za kaminuza DMD zitangura uwaho bigeze muri kaminuza ya Burundi hasanzwe hariho inyigisho z'icya mbere gusa cyo bita baccalauréat bamwe abanyeshuri twaganiriye batangazwa n'ingene agiye kubaho icya cy'inyigisho mu gihe icya kabiri kitaratangura iranzi marque yiga mu mwaka wa gatatu muri kaminuza ya Burundi mu gisata cy'indimi
kuri doktora iratanguye icya cyafise ibidutangaje kuri urabona nk'ubu ecole ya master ntiratangura yego bazi uko bayuguriye ariko n'ubu ntiratangura rero sinzi uko bizogenda umuntu ko ikore doktora ishobora guhaba na master tutarabona yuko iratangura mu mizi neza
kuva integuro shasha y'inyigisho za kaminuza DMD zitangura uyu mwaka uheze hazoba hamaze gusohoka inshuro 3 mikangara indiriye kuja mu nyigisho za master naho biruko umuyobozi w'isata cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza Juma Shabani bavuga yuko inyigisho za doktora za master atawo zihuriye
mu bisanzwe ntawo bihuriye igisabwa gusa nuko tuba dufite abakwinjira ibisabwa cyo kuja mu ishuri rya doktora ariko icyo tuzi nuko muri kaminuza y'u Burundi hari abigisha benshi bitaba sisa bahize ibyigwa by'igice cya kabiri hamwe n'abandi barundi batari bake bashobora kuja muri cyo gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza
ujye utekanywa mu nyigisho za doktora bungana n'ibihumbi 500 by'amafaranga abanyaburaya urongoye cyo gice amenyesha ko ubwo buryo budakwiye ariko ko bazobandanya badodora hirya no hino ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite ishatse ibidukikije ubu naho ni kabiri na rimwe ishirahamwe ritanga amazi mu Burundi Regis des Zones ntirironke amazi akwiye rihamanya gisagara cha Bujumbura kubera ko ikiyaga Tanganyika kibangamiwe cyane ivyo vyashikirije kuno wa kane n'urongo igisata cy'amazi mishami Regis des Zones hari mu kiganiro cyatunganije n'ubushikiranganje bw'ibidukikije mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe ikiyaga Tanganyika uzohimbazwa kuno wa gatandatu umunyamakuru wa Trevariste ziko banyanka yakurikiranye ico kiganiro n'amenyesha makuru
Amazi mabi yaba yavuye mu mazu y'abantu canke yava mu mahinguriro avaze n'ubumara cyo mu gisagara cha Bujumbura n'ahandi ariko atuma amazi y'ikiyaga Tanganyika atera abamabi ivyo biremezwa na bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bujejwe ibisata bitandukanye n'ica amazi kirimwo kwa amazi y'ikiyaga Tanganyika atera abamabi uko bukeye uko bwije biremezwa n'umuyobozi ajejwe amazi mwishirahamwe Regis des Eaux Desirense Giyumva arugwe igisata cy'amazi avuga ko ishirahamwe Regis des Eaux rigitangura gutanga amazi rikuye mu kiyaga Tanganyika yayakura ku metero 180 none ubu riyakura ku birometero 3 birenga
ibyo bamwe bavuze ati ava ku birometero 3 n'inusu niko biri kandi na profondeur maze gushika ku biri 3 n'inusu metero 25 no kuvuga igice cyose kuva ku birometero 3 gushika aha kuri bo amazi ariho mugabo si meza aragoye gutreta inyuma yaho rero twebwe muri cyo gice dukora mwa bimazi muri kino gihe naho ne aho karere kariko karamerwa nabi iyi ngorane y'ikiyaga yatanguye kuduga kuva mu 1997 kuva icyo gihe bigenda biraduga tribute iraduga ku munsi ku munsi hanyuma kandi iyo turiko dukora ya mazi tuyapima tutarayatreta muri iyo myaka imbere y'igihe 1994 hariho urugero rwari 1.2 teyi ni unité de mesure bakoresha kugira bapime turbidite y'amazi mugabo ubunye tuvugana igeze kuri 25 teyi ni ukuvuga turbidite iguma iduga
umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi muri Regis des Eaux avuga ko amazi meza yo mu kiyaga Tanganyika ashobora kubura mu minsi iri imbere hamatagikozwe
hatagize rero igikorwa vuba ikiyaga tutoshobora kukibona mugata amazi meza rushobora gukuramo abanyagihugu koresha amazi ya Regis des Eaux murema mugabo kimwe gusa tugasaba yuko izi nguvu ziko zirakoreshwa no munsi zo gukingira icyo kiyaga zogwizwa
amazi mabi ava ku ruhande rw'Burundi siyo nyene yo none ikiyaga Tanganyika ibyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu gisata kijejwe ikiyaga Tanganyika Autorité du Lac Tanganyika Gabriel Hakizimana akavuga ko n'uruzi Rusizi iyo ruzana na rusesi bicafu byinshi mu kiyaga Tanganyika akavuga ko ari ngombwa ko abarongoye ibihugu bisangiye ico kiyaga bo kwicara hamwe kugira batorere umuti ico kibazo ku ruhande rw'Burundi abajejwe ibidukikije bari ku kivi kandi n'ubu barabandanya Jeremy Ndahatemba ajejwe igisata kijejwe kubungabunga amasoko y'amazi gestion intégrée des ressources en eau avuga ibigiye gukorwa mu maguru masha
nkuko twe turabikora twe turigisha ibwiza by'ikinyama nuko abarundi bose aho bayimwezetse n'abamenyesha bakubata dufasha kwigisha ibwizwa ry'amazi wiri ibwizwa ry'amazi n'abari bayibonye y'ukumengo n'umuzigo uje ku barundi oho umugabo uravye by'ukuri ni kugira ngo turonke aya mazi meza akwiye ubu abazovuka n'abuzukuru tumaze kugigisha kenshi kandi abantu bari mugabo ugasanga hiyo bari kubabirenga ko asanga bagiye yafashe dukora akazi ka sugumwe yacumise mu itiyo bigenda mu ruzi rwa Ntahangwa bigenda mu kera cya Tanganyika kandi n'abuzukuru amaso ugasanga wa muntu yagiye kubiha ingurube usanga yagiye gushyiraho iraro ry'inka ugasanga undi yagiye kubaha atari gushafisa urumva rero ni ngombwa yuko abantu bajyumva kujya twagigisha iki amatwi ari kurikiza
umunsi w'igihugu wahariwe ikiyaga Tanganyika watanguye guhimbazwa kuva muri 2005 iryo tegeko naryo rigenga amazi mu Burundi ubushikiranganji buvuga ko bugiye gushyira mu ngiro vuba n'iryo kuva mu mwaka wa 2014 Evariste Nzikobanyanka Bujumbura ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mugisagara cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemurire ya Colorado leta Bujumbura zame.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugambwe MSD uharanira demokarasi no gufatana mu nda mu Burundi uherutse gushira habona urupapuro rw'inzira Fredo Route mu rurimi rw'Igifaransa rw'ibikwiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bisubire kuyagwa mu Burundi. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Edi Gwema agiranye mu kanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD Maître François Nyamoya yagarutse ku ngingo nkuru nkuru ziri muri urwo rupapuro rw'inzira. Tubatega amatwi.
Icyo tuvuga nyamukuru nuko mu byukuri ingorane z'u Burundi zihagaze yuko abarundi badafise uburenganzira bwo gushobora kujya mu matora ngo bitorere abo bifuza mu matora atunganijwe neza. Tukavuga tuti nuko twakora ibishoboka byose kugira amahoro asubire kugaruka, nuko amatora yotunganywa ku buryo abarundi bitorera koko abo bifuza, kandi ayo matora ntabe atunganijwe na nkuru nziza na leta yiwe. Tukabyikeje rero tukabivugana ukungene amatora benayo yoba.
Nyuma yuko mutangaje iki cyerekezo ndetse mwahaye kopi abakuru b'ibihugu, abo bakuru b'ibihugu aricyo bari bababwira kucyo batekereza kuri iki cyerekezo cyanyu bwana Nyamoya?
Aba nta na kimwe baradushikiriza ku cyumviro cyabo, mugabo inkuru tumaze kuronka niziva mu bandi baserukira ibihugu byabo, kuko twa ubwo rwandiko twarawuhaye n'ayandi maleta tuongera turabiha umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU. Amakuru ava hirya no hino no mu kiganiro no mu mibonano perezida w'umugambwe yagiranye ngaho mu bihugu bya Buraya, bose barashimye intumbero ya runo rwandiko. Baravuga ahubwo ati iyi ni inzira n'umuhuza yofatirako kugira ibi biganiro bidatera imbere, bitere bihaguruke, bitere imbere, bifata inzira. Benshi rero mu byo twumvise barabishimye, mugabo mu by'ukuri nta jambo turaza twumva riva kwerekeye abakuru b'ibihugu. Kumbure ngira tuzobimenya mu minsi iza.
Bwana Nyamoya, ishyaka ryanyu mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yarifatiye ibyemezo, icyemezo cyo kurihagarika igihe cy'amezi atandatu babashinja ko muba mwarashinze imitwe yitwaje intwaro, ndetse ko ishyaka ryanyu ryanarenze ku mategeko n'amabwiriza bigenga amashyaka mu Burundi. Ibyo mubivuga he?
Nashaka ndabivuze ko atabwo bwa mbere umugambo MSD uhagarikwa, warigeze guhagarikwa mu 2014 amezi ashika benayo nyene. Umugambo MSD wama iminsi yose ufite ingorane na leta kuva icyo gihe, bama bafise ibyitwazo byo kubwira badufute, ariko byarabananiye bakama barinda guca hirya no hino. Mu nyuma rero ibyo bya nyuma ntibyanadutangaje, mbere nicyo gituma mubona tutanabuze n'amajambo menshi ko ntibyadutangaje. Bitwaje ibyo bintu simbona yuko umuntu yoba yafashe inzira yo gufata umuheto yosoba urwandiko rw'inturu twasohoye rutanga intumbero yo gutora umuti w'u Burundi biciye mu mahoro, bakakwagiriza yuko uri mu muheto. Sinibaza ko umuntu yafashe umuheto yokongera akandika urupapuro rwenu. Ni icyitwazo kandi turetse batwebe gusa, murabona hari n'indi migambo yaheruka gufuta, mugabo ntibaburi icyitwazo kugira bafute iyindi migambo cyangwa bayibuze gukora, kuko niyo batafuse ntikora mu by'ukuri. Kandi ibyo byose rero birafatanye n'icyo kibazo turiko turavuga cy'amatora gatunganijwe neza. Kuko Nkurunziza mu byukuri ashaka iminsi yose avuga ngo ubabwira amatora mugaba yakora wenyine yabanje gukumira abandi.
Ariko bwana Nyamoya, nanone leta ikavuga ko igihe cyose amatora ateguwe amashyaka arwanya leta ashakisha impamvu zo kugira ngo atitabira ayo matora, bakavuga ko ngo nta nabayoboke mu bamufite.
Nibaze rero tubyicarane, nibaze twicarane tuvuge ukuna na matora yotunganywa, amatora twicarane tuvuge rero tuti amatora tuyatunganye neza ku buryo leta Nkurunziza atari we yatunganye, tufate ubundi buryo bwo kuyatunganya.
Kuri mwebwe se mwumva ari bande batunganya ayo matora niba leta mudashaka kuyatunganya?
Ayo mashyirahamwe mpuzamakungu yigenga, hari ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, hari ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, hari n'iyo shyirahamwe ry'iwacu riduhuza ngaho muri kano karere rya EAC, hari ishyirahamwe rya Buraya, hari n'abandi mashyirahamwe yigenga ashobora kudufasha gutunganya ayo matora. Nagira n'iyo muri kahise ko Burundi yuko muri 1961 kubera abazungu bari banse ko haba amatora meza, Abarundi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaratevye riraza kuyacungera, niho twashoboye kuronga intara y'ukwikukira umugambwe iprona utsinze kuko amatora y'ubusuma atabaye agishoboka. Natwebwe nibyo tuvuga ubu, dukeneye amatora atagira ubusuma, amatora adatunganijwe na Nkurunziza, amatora adatunganijwe na leta yiwe, hanyuma tuyatunganye tuce tujya mu ihiganwa. Abo bavuga yuko tuyatinya turabe nawe baza.
Hari n'ikindi mugarukaho kijyanye n'uko ibiganiro bitegurwa n'umuhuza bigomba kuba ibiganiro bidakomeye. Umuyobozi w'ishyaka ryanyu ari ku rutonde rw'abashakishwa na leta y'u Burundi, ndetse leta ikaba yaranavuze ko idashobora kwicarana n'abantu bashakishwa n'ubutungane. Ibyo biganiro mubona bizashoboka?
Ega turabona ko leta idashaka, nibyo turiko turavuga. Iyo leta birigo barayibarira bati nawe unage aganira n'umugabo genzi wiwe, nibaze kwicarane ibyo bibazo tubivugane, hanyuma uwo azosanga agize amakosa ibyo n'ikindi kibazo ubutungane buzoba burakora. Kuko no muri iyo leta nyine harimo abantu bakoze amabi, hari abantu bakoze ubwicanyi, ariko ntikibuza ko abantu bariko baravuga bati ngo tubanze dukemure icyo kibazo hanyuma ubutungane nabwo nyine, kuko ubutungane bubwirizwa kuzokora. Ni ngombwa bitegeko ko ubutungane bubwirizwa gukora. Ntibutinye ubutungane, twebwe nabwo dutinye. Ushobora kuvuga yuko ushaka ibiganiro witorera wowe rero ushaka umuganiro.
Ikindi musaba nuko impunzi z'abarundi zatahukanwa. Niba wakurikiye amakuru y'uyu munsi, Perezida Nkurunziza w'u Burundi yari mu ntara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania, aho we na mugenzi we yari yasuye John Pombe Magufuli, bahamagariye impunzi z'abarundi gutaha, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yavuze ko igihugu ari amahoro. Reka tukumvisha abo bakuru b'ibihugu hanyuma ugira icyo ubivugaho. Reka duhere kuri Perezida Nkurunziza w'u Burundi.
Tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi leo ni inchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu, wakaka zetu, wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi ni inchi yao, warudie nyumbani kwao, tujenge inchi yetu kwa amani ya kudumu.
Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania nawe yashimangiye ibyavuzwe na Perezida Nkurunziza, nawe asaba Barundi gutaha.
Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza. Anawaomba mrudi kwenye nchi yenu, mkajenge nchi yenu. Sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani, sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani. Mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani. Kwa hiari, wala sisi hatuwafukuzi.
Bwana Nyamoya, uravuga iki kuri ayo magambo yao bakuru b'ibihugu byombi?
Icyo ndabivuga ko nuko imvugo ya Perezida Magufuli ni imvugo ya politike kandi y'ubupfasoni. na hizi mbuko ya likushora kubuga atari kubuga ti ni mwemvirizu mkuru wanyu mungu chanyu ivya mbuka kwa iwanyu hala maholo mungawo kandi mwemvishu kwa chie yonge ya kakabuga ti nawe nirukanyi na hindi mbuko ya likubuga ni mbuko ya politike ni mbuko ya kifasoni si mbuko ishikikira yuko hala maholo mungurumi imundu zimi Tanzania zimi fatuko niziki ubugowa ngubagiri watu hukane ngubagiri watu tahane kuunguvu mabizowa ni mbugo yigi faso ni kukonji wa shura gubuguruza umukuru higi hugu ya tumie amugu ya ngwalikuwa la wesha ngu na mahala mahala mungurundi
kuri telefoni dufite na bakunzi wa radio izguri ya Amerika ndalusanze wili weneza
ukuri yenu zonya iyo kwa kwa gunzi la guwa mga ni vya kosa ili mejeneza ndiko ndagwanariza muntu mengo ni sa mugare rero kubona oparava yari yarahagarizwe none ije bintu yenyene irikiragira irimvira yuko bishobora kugira influence kuri leta yenyene yagihagarize nishikaze chanze mu nakoze kuma kai
urakoze cyane bwana nyamoya subiza ico kibazo cyanda rusanzwe
ego ndamwumva kandi abantu benshi nibyo barafise amakenga yuko leta atakizokora abantu benshi bari hebuye kandi birumvikana kwa abantu bihebura kuko leta nta na kimwe ikora kugira ibizeze n'umvizana na kimwe akora kugira ibizeze mugabo twebwe ntiharagera yuko duta icizere nico gituma nawo mu byukuri ibyo uyu mfaso ni avuze na twebwe tubibona yuko ingorane zikiri nyinshi nitwihebura tuguma tushimikiye ko twibaza yuko amakungu abakuru bo muri akare bazote bakabibona bakamushira ku inguvu zikwiye nico gituma nitwoca twihebura ubunyene nyaragira ko twihebura twebwe
umuhuza mu bibazo by'abarundi ibirobye byari byifuje ko yongera gusubukura ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi hari icyo mwari mwumva cyangwa se hari ubutumire mwebwe mu ishyaka ryanyu mwari mwabona buvuye ku muhuza
oya gushika kuri uno munota ubwo butumira ntiburaza ntiburashika nta na programme baratubwira ngira ni mu bintu bariko barategura bo nyene mugabo nta ubutumire burasohoka nta nubwo baradushikiriza
ese mu biganiro byabanjirije mwebwe ishyaka ryanyu ryigeze ritumirwa na rimwe
ego ryarigeze gutumirwa mugabo arawututigeze kwitaba bituvuye ko mugabo ahandi hose bamwe badutumiye
nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turasozera ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya ariko imbere ko duhana gahindukira ndabibutse ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza uno munsi yabonanye na mugenzi we w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli mu nama yabereye muri district ya Ngara hiri ku rubibi igihugu ca Tanzania gihana n'igihugu c'u Burundi ahanini ivyo bayaze nibazo bitari bike birimwo imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi bongera batera kamo impunzi bazisaba gutahuka nko kumuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Jean-Claude Karegwa Ndenza ko yabibwiye ijwi rya Amerika mwabyumvise kandi igice ca gatatu c'inyigisho za kaminuza Dr. Amrumi w'igifaransa catangujwe icese muri kaminuza y'u Burundi kuri uno wa kane izo nyigisho zitangujwe mu gihe igice izigice ca kabiri maîtrise mu gifaransa zo zitaratanguzwa kuri iyo kaminuza mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Alimasi Fatuma Kalala ni muhinga bw'ivyuma nabo bose bari kumwe kugira ngo amajwi abashikire Diane Nahazwe nije nabashikirije ano makuru no mwanya ndefize kugira umunsi mwiza mu banyino mu byanyu.